Radio Ijwi ry'Amerika ishyamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Urundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cy'amakuru w'igitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Muri bene nzanshuti mwese turi kumwe, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Arahize ikiringo kirenga indwi abanyapolitike bariko bahiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu mu Burundi mu matora ategekanijwe ku wa mirongo ibiri uku kwezi kwa gatanu batanguye igikorwa co kwiyamamaza. Amakuru atangazwa muri iki gihe avuga ko ico gikorwa gushika ubu kiriko kigenda neza, naho hirya no hino wumva imisore ihurikiye mu migambo itandukanye cane cane umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'umugambo wa SNL yatanye mu mitwe. Abakurikirana hafi politiki y'u Burundi bavuga ko aya matora atandukanye n'amatora yabaye mu mwaka wa 2015 kuko icyo gihe habaye ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi imbere y'amatora mu gihe cyayo hamwe n'inyuma yayo. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi twatumiye bamwe mu bakiri bato bakurikirana hafi politiki y'u Burundi kugira ngo batubwire ukuntu nabo babona icuka kiri hagati y'abanyapolitike muri iki gihe hamwe n'ukuntu bobo babona inyiyamamazo yatanguye mu ndwi iheze. Baraheza kandi bagire n'akamo bateye abanyapolitike bariko barahiganwa hamwe n'urwaruka. Uyu munsi rero turi kumwe na Lionel Ndayizeye ari mu rwaruka rwarangije amashuri kaminuza muri Yoneza. Lionela
ego ndabara mukije kuri Amerika nongere ndababwira ati tore cyane tumba ikumenikije kiko kiratema bitongora iyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Twe turashima uko biri kose nubwo na twe tudufite ngaha mu Burundi two tutagaragaza rwose gukurikirana ibyo abaganga z'ubushikanganji batubwira tukumvira natwe tukagerageza gufasha kugira dushobore gukinga icyo kintu.
Ni byiza cyane rwose, murakoze. Turi kumwe kandi na Jado Nziza, umwe mu bakiri bato babahanze igihugu muri Beneza. Jado Nziza,
niwe neza nanje mboneyako yo kuramutsa abanywanyi b'ijwi rya Amerika ku isi yose. Nanje ndabihanganisha abo bose bagira amerikiza cya corona virusi aho bari hose, bihangane abari muri konfinema abarwaye abandi bose n'abandi bose tubagiraniwe yabuya ko nta mpamvu idahita tuzosenga Imana yacu ibintu bigenze neza. Ndaramukije n'uwundi turi kumwe umugenzi wanjye nawe nyine
Lionela.
Ndabaramukije nanje.
Ni byiza cyane rwose. Ejado, aho byifashe gute ibyerekeye ikiza cya corona ngaho mu gihugu murimo?
Guhera igenekerezo rya mbere y'ukwezi twarayobore gatonya mu minsi iheze yari confinement totale donc turi mu yesero ku buryo nta bantu bajya ku kazi iteka abarima service essentiel si n'abandi bose bari mu mazu ungaba unye guhera igenekerezo rya mbere unye abantu batangiye gusohoka twizera ko bizobandanya bigenda neza icyo twita zogendera nk'uko byabaye iyo muri Amerika muri Espagne no muri Itali kubandanya dusenga.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero dutangure kuri wewe Lionel ku byerekeye imyiyamamazo iriko yaba muri kigiye mu Burundi. Mbega iyo myiyamamazo mwebwe mu bakiri bato bari mu Burundi muyibona gute?
murakoze cyane ndi mu Burundi ndi Bujumbura umuntu aragerageza gutereza amaso akaraba hashikana byo kuri imyamamazo iri kwiragenda ku bakandida bakurikiye ubwa ibisabwa n'amategeko bemerewe nuga mu guseni uburyo gutunganya amatora ma propaganda iri kwiragenda barabandanya bagira propaganda by'ukuri jewe aho mpengamiye aho mparereye uko ndabibona by'ukuri urabona yuko bariko bariyamamaza biratandukanye nk'uko bivuga n'ibyabaye mu 2015 kuko urabona yuko ubu hariho imigambwe novuga iri determine ugaragaje kuvuga nubwo ubona yuko bariko bariyamamaza mu bihe bigoye mu gihe bavuga iki cyiza cya COVID-19 urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bashobora kugenda kwerekana aho bahagaze
iyo migambwe muriko muravuga ni iyihe Lionel iyo migambwe ni
okay, imigambwe yose iri kuvuga imigambwe yose iri kwiyamamaza n'abigenga ndabona bari kwiyamamaza kandi mu buryo buboneka mugabo hari imigambwe jewe ndiko ndabona iri kuvuga cyane mbere cyane navuga nk'umugambwe wa CNDD n'umugambwe wa CNL wa Gatogwasha ni imigambwe iri kuvuga cyane cyane kabisa ndavye ukungene CNL imaze yemerewe ni umugambwe no kwakore mushasha mugabo ufite umuvuduko ntangere kuko n'ubutuko turavugana aya masatuko turavugana ndahantu hegereye ahantu habaye amapropaganda yabo mugabo siho ndi mugabo n'ahantu hegereye yaho urabona yuko abanyagihugu bashidukana iyo nka aha mu Kanyosha byabaye urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagomba kwerekana by'ukuri yuko hariho abanyagihugu bavuga ati ya demokrasi bamwe bavuga urabona yuko hari abanyagihugu bafite ati tugomba kwerekana yuko turiho kuko urazi yuko novuga n'umugambwe CNL n'umugambwe CNDD n'umugambwe urabona yuko ugaragaje kuraba urwaruka ati nzi yuko ari urwaruka tutagerura nka ama education rukwiye mu mpande zose yaba mu mugambwe CNDD urwaruka rwaho yaba mu mugambwe CNL mu rwaruka rwaho bagenda barashamirana mugabo by'ukuri hageraho bagasuka mu mabisi
bitubete iyo mishamirano iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe uri kubutegetsi CNDD-FDD na CNL hari izindi njyane zoba zihari canke icyozo wagira ati akaza na muntu canke abanyapolitike boba baburabuzwa kugira ngo ntibiyamamaze neza hariho amaraporo yasohotse ejo bundi avuga ko ayo matora eka niyo biyamamazo iri kwiba mu gihe agati akaza na muntu kabandanya gutyozwa
ego nagerageje kuzararaba hariho ubutumenge no bwa mbere sino bwa kandi tumenge kuko ni ngibinenge kuko ugerageje kuraba ubugambwe CNDD-FDD imyaka 15 no utwaye ubukwe kumenya yuko umuntu wari wese afite uburenganzira bwo kujya ahantu hari hari ashaka no kujya mu mugambwe wari wose umuntu wese yicuza rero birababaje cyane kumva yuko umuntu yicuje kujya mu mugambwe ushoboye kumuzibira ati ntashike muri bajya uko ni kagateka ubutumwa ngo hari abantu bafunzwe gukorera abatari mu mugambwe wa CNDD-FDD ibyo ni ibintu bibaho ni kagateka ukagomba gahungabana rero uca usanga babandi bari bakwiye kubwira abashobore gufata agateka k'abantu kugira bashobore kugakinga niba uca usanga nibo bari gukora gahungabanya muri ubwo buryo ibyo bintu birabaho ni ibintu bibaho mu kibano ugasanga umuntu yafashwe atacu yagirizwa nta mutahe umuntu bamuhaye akazumva arafashwe arafunzwe icyo nicyo gituma ubona wumva n'amaraporo aguma asohoka ibyo byo guhungabanya agateka kazi na muntu ibyo ni ibintu bibaho ngaha mu Burundi n'ibintu byo kubirana koko
ibyo byo bikorwa n'abategetsi bo hejuru canke bikorwa n'abantu batafite uburenganzira kuko amakuru dufise nuko abanyapolitike n'abari kwahiganwa ari mu gihambwe itandukanye nuko bavuga ko gushika ubu ibintu byifashe neza
ibyo bintu ababikora n'icyo gituma ubona baza kubera iyo babikora bahakwiye urwego rw'umutekano cyangwa rw'ubutungane buvuga ati turakeneye uwo muntu mugabo umaze kubona abantu isoresore yigira abajije umutekano bagafata umuntu hama akongera agafungwa urabona yuko ari ba bantu nyine haba habuze umuntu aregira kuko nkunda kuvuga yuko leta ariyo ijejwe kuregira ibyerekeye by'ubutunganya agateka kazi na muntu by'ubutunzi bw'igihugu leta ntibikwiye guhagarara hagati ikagira regiration rero hamaze kumva hariho umuntu ahagurutse akagenda gufata umuntu aho umuntu agafungwa urabona yuko iyo leta iba absent ibyo bintu rero leta ibikwiye kubihagararira mu cyane cyane muri bino bihe by'amatora igahagarara cyane kuko n'ibihe novuga habamo ibishobisho cyane habamo n'ishavu cyane kuko habura n'ababiri hagatsinda umwe rero kumenyera yuko umuntu uwo ari we wese afite guhagarara hariho hose ashaka mu burenganzira bwiwe amaretse nayo ikaja hagati igahagarara hagati
ego metijado ni nziza namwe aho muri aho mu gihugu cya Afurika y'Epfo murakurikirana cyane rwose amatora inyiyamanzo iri kwiraba ikana amatora muzakurikirana ikintu mubona gihimbaye muri iki gihe ugereranije no mu mwaka w'2015 niki
eko nibyo turakurikirana nubwo turi kure gato mugabo imbuga nguruka bumenyi birahari bimeze neza kubera tekinoloji turakurikirana uko bikoragenda jewe mbona ibintu bimeze neza imigambwe hafi ya yose yatanga ipropaganda n'inyamamazo umugambwe CNDD-FDD uriko waratanguye uko washikiriza Samuragwa kandi mbona ikarakirwa imihingo yose y'igihugu neza umugambwe CNR mbona mu mihingo yose y'igihugu nawe ariko ariyamamaza mbona ariko yagenda neza ya yegeyegeye aho uratwumva muri 2010 na mbere yaho 2015 na ubunye ntabyo nibaza ko bizo bandanye uko nibaza ko nashimira n'ukuntu umugwiseni wabitunganyije urabitunganya ubwabo nibyo ntarabwira ko tubashimira neza kuko rwanda ntirurahera kibura cyane tugashimira uko bimeze uku igipolisi cyangwa inyangiramari ibandanye uko biko biragenda ubu hanyuma babandanye bacungera uko biko biragenda
Jado,
Admigambe, Senel, Fodebu, Copa, Icona, Navigan, Naima, Diotone, Olero, Navandi, Mona, Vinico, Genaneza,
Jado nziza nkuko twabivuze uruhagarara rwari rwinshi cyane rwose kandi ubwo ruhagarara hanini rwabaye hagati y'abakiri bato ikintu mwibaza ko cyahindutse muri iki gihe niki
jewe nibaza ko nabo bareza mvuze ikintu kimeze neza ubu gisumba uko byari bimeze mbere
ego tuvuze ko ubu hari uruhagarara rwabaye mu 2015 kandi uruhara rwinshi rwagizwe n'abakiri bato muri iki gihe nk'uko amakuru atangazwa ibintu biriko byifashe neza nta migumuko ihari nta rwaruka biriko ruratana mu mitwe turetse ubwo rwaruka rwo muri imiryango ibiri ariko n'abategetsi barongoye iyo miryango yavuga ko ari nta nk'urwaruka ruba rwarenze amabwiriza eka amategeko yatanzwe mu miryango yabo ikintu mwibaza ko cyateye imbere cyangwa ikintu cyagenze neza kurusha byaba byavuye kuki kugira ngo uruhagarara ntitubone uruhagarara rwabaye mu 2015 cyane cyane mu rwaruka
nibaza ko cya mbere abarundi barushe kwiruka kwamabi muri yegere abarundi muri rusange rwaruka rwarushe hanyuma nibaza ko rwabaye gutegura bikwiye imigambwe y'inama zabereye mu Kabayanza zo gutegura imigambwe twasigurira twasigurira ibintu ko tuzogenda nibaza ko habaye gutegura bikwiye bakabwira imigambwe yo wese bakababwira ibyo babwiza ku amategeko mu ngenderwako hanyuma nubwo rwaruka nibaza rwagiye ronka inyigisho z'ukuntu zo kwitwara nibaza ko habaye preparation iriza ku byerekeye inyamamazo n'amatora kino cyo nkora yivuze abarundi barushe yegere yegere barushe nabo nyine
mwiholiyonele ndayizeye mwibaza ko icyatumye muri iki gihe turetse nk'uko twabivuze indyane zaba ziri mu rwaruka rwe rumwe rw'aba bw'umuryango ibiri twavuze SNDDD na CNL ikintu cyo cyatumye ugaruka mu kigihe ekarusa n'utekanye ni iki
kuko no bivuga ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 nagira mbwire abantu yuko budugaruka ugaruka rurahendwa ugaruka ngeze ubashuhugwa kurya urabyo ugerageje kuraba mu 2015 konye politike ku mpande zose yaba muri leta yaba muri iyo leta yaba muri opposition barashuhuye nacyo gituma ubona ugaruka rumwe rudafite umutima wo kwifatafata rumwe rutabona akazoza rudafite vision kuko ugaruka rufite vision rushobora kumubwira gukora ikiri ngo yemere umugwaruka ushobora kumubwira ati kora ikiba cyemera niwa mugwaruka adafite vision ugaragaje kuraba rero mu 2015 harabayeho abanyepolitike bashuhura ku mpande zose yaba ari muri leta barashuhuye yaba muri opposition nabo barashuhura inganda ziratikira ibyagiye biraba mu 2015 mbere n'ibyagiye biraba mu 1970 nuko hagiye haraba ubutegetsi nuko hagiye haraba abanyepolitike badakunda ugwaruka nubwo badakunda igihugu badakunda ugwaruka bakunda inyungu zabo kuko umaze gufata aba imisore ishushe hakubahamagara ubicarike ubereke iterambere ukababwira ati shu jya mu ibarabara nimugire ibintu ibi nimugire ibi n'ibi nta rukundo ufitiye igihugu kuko igihe ufitiye urukundo igihugu utunganya ugwaruka kuko ugwaruka niko bavuga mu Burundi byeje niko rubyo kubaka igihugu rero uno munsi mu 2020 nta banyepolitike babonetse bashuhura kuko ugerageje kuraba mu 2015 harabayeho amavertisma bakavuga ati niwagira uku natwe tuzogira uku uno munsi rero mu 2020 nta byabayeho urabona yuko ugwaruka by'ukuri nuko bagaragaza ubwo bwose kugira guhite kujya mu migambwe itandukanye n'ubwo bashobore kuvuga ati turakeneye tuve ay'iwacu dushobore gushyira ahi ab'iwacu cyangwa dushobore gushyiraho inzego zacu mu mutekano ntangere nubwo hariho abanyepolitike bamwe bamwe n'uno munsi bumva imvugo zabo zikuri atari imvugo z'abalider ku mpande zose
nk'izo mvugo nk'uduha karorero mukatubwira uti abanyapolitike bavuga imvugo zikabije naba ika ikintu mwiteje ubutumwa mubona bari bakwiye gushikiriza n'ubuhe Lionel
ubutumwa abanyapolitike bari bakwiye gushikiriza n'ubutumwa bwo kubaka n'ubutumwa bwo gufatana mu nda n'ubutumwa bwo kwerekana yuko twese iki gihugu cy'u Burundi ari impeto y'abarundi bose iki gihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasendedefudede igihugu cy'u Burundi si igihugu cy'abasenere cyangwa cy'abaporona cyangwa cy'abaprodemo cyangwa cy'abigenga cyangwa cy'abagiye iki ni igihugu karakajyo keza cyane aho abarundi bari bakwiye kubyo hamwe bakavuga ati mu myaka itanu heze twatoye undi mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nagira nongere nshime mu mbabarire gatoya nongere nshime umukuru w'igihugu yafashe ingingo wenyine akavuga ati jewe ikiringo cy'iwanje ndahegeje ugerageje kuraba ibyagiye biravugwa uwo bita novuga ngo abashakashatsi n'abantu bazi bya politiki baravuga ati umukuru w'igihugu yahinduye ubwiza shingiro yagize ibi n'ibi 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 kugira abandanye kugira yitwe umwami mugabo murabona yuko ibyo bavuga atari byo umukuru w'igihugu yafashe iya mbere kugira hinduka ribe abanyagihugu bose ntibuguruka amaso babona yuko ihinduka byahereye ku mukuru w'igihugu na wenyine yumva ko ashaka ihinduka wenyine muri we arumva ko ashaka ihinduka ari nacyo gituma yavuze ati jewe ndahegeje rero by'ukuri hari hageze yuko abanyepolitiki uno munsi bigisha amahoro bigisha gufatana mu nda n'imigambwe iyo ari yo yose bakumva yuko by'ukuri dukwiye gufata neza iyi ngeto ihetse abarundi
ego namwe jado ninziza ikintu mwibaza ko abanyapolitike ubutumwa bushikira n'ubuhe hariho abanyapolitike bariko yamamaza muri iki gihe benshi nka bose bashikiza imigambi yabo ariko ibintu mwebwe mwifuza ko bushira imbere cyane cyane umuntu arafite kahise ku Burundi nk'ibi
icyo nifuza icyo mbona abanyapolitike batandukanye bo bushikiriza muri imyamamazo nuko bushira ukuri imbere bakavuga ukuri bakavuga ibihari byakozwe n'ibyo bazokorera abanyagihugu atari ukuvuga kuko hari imvugo nyinshi zikobetse usanga ari ukugira ngo zihamagare abanyagihugu batore muri abasanga benshi hari n'ububeshi hari n'ibintu byo kuibangaa ibintu bitazoshoboka babwira ibintu biri realistike babwira imigambi harimo gukunda igihugu cyabo kubumbatira amahoro gufatana mu nda mugabo ikintu ushimikiraho cyane mboranye nuko kenshi ariko bariyamamaza abanyepolitiki usanga bariko baratoma agatoki ku yindi migambwe ugasanga ngo ntiyakoze iki aho wowe gushimiza imigambi yabo mu bashyikiriza abanyagihugu ibyo bazorangura nibagomwa abanyagihugu nibabagomwa umwanya usanga umwanya munini bawutakaza bariko baratuma ugatekwa ibyo rero usanga benga kenshi ugasanga rimwe na rimwe benshi ugasanga ntibayisiga neza ugasanga ari igihonyi bashobora gusomba bishyiriza ibyo bazokora nigene babikora ugasanga umwanya munini bawuta
tugarutse kugaruka jadoni nziza akamwe mu rutera muri iki gihe ni akahe turumva ko ibintu bifashe neza keretse ibihindutse mu nyuma akamwe mu rutera ugaruka ni akahe muri iki gihe
ni uko bubandanya ingero nziza ariko berekana ubu uko ndabibona mu mugambwe CNDD-FDD na CNL n'imigambi yose iri kuri kiriyamamaza uko mbabibona hariho tolerance uko ndabibona sinzi atari nk'ikiyoba ejo cyangwa hirya y'ejo mugabo babandanye berekana urukundo ku gihugu cyabo cyacu cyatwibarutse babandanye berekana akaranga k'u Burundi mu nyabutatu zacyo babandanye ingero nziza bamenye ko twese turi abarundi tuvukana twose rimwe babandanye kwiba amatwi basesa muyoze nk'uko byabaye mu 2015 bajya babaha imogi ngo banywe ikinigi cyangwa bagura ibindi bintu ibiyobyabwenge birinde abanyepolitike babashyira mu bintu nk'ibyo
reka namwebwe Lionel Ndayizeye mugire icyo muteye icyo mu agace buciriye ugaruka turumva ko gushika ubu ugaruka uriko bwigenza neza cyane rwose bitandukanye n'ibyabaye mu 2015 akamo motera ugaruka muri iki gihe n'aka
ego akamo notera ugaruka ni uko ugaruka rwonyine bwo kukubita agashiru karaba icyo rukwiye gukora uta umuntu abakwiye kuraba agakora ibibereye ibitabereye akabireka nibarabe imyaka itanu ihitiye n'imyaka novuga ihitiye yose barabe urwaruka turi eske barabe twikompare no mu kandi akarere eske mu by'ubutunzi eske mu bya education mubona twikompara n'ibindi bihugu duhanye imbibe cyangwa ibihugu byo mu karere ibyo byose babonye yuko tudashoboye kwikompara no mu bindi bihugu akanenge kaba kari wacu dukwiye yuko twebwe urwaruka dukwiye kuvuga ati naha cyo kuvuga dushobore kuvuga ati dukatora indongozi zizodushikana kuri bwa bumwe zizodushikana hahandi kuvuga ati ugaruka rugakorera hamwe kuko uno munsi two turavuga ni ukuri ugaruka ni ukuri ukorera hamwe ugaruka rusambugwa n'abanyepolitiki abanyepolitiki nibo bakoresha ugaruka nabwo rugakoresha y'amaraso y'abashushe no kutakwiyumvira ugasanga ni ukuri amanyagurana hagati yabo mugabo abanyepolitiki bobo icyo baba bari kubara viza bakora viza inyungu zabo ugaruka rugomba kwibaza yuko abanyepolitiki badakunda ugaruka ahubwo bashaka inyungu zabo bariko barabona ibintu biri kubera ba muri mugambwe nkunda gutanga akarorero ngo ibintu biri kubera ba mu mugambwe yitona niho nkunda kuvuga kuko ibintu usanga biri kubera natwenza abantu binateye n'isoni kubona umuntu uvuga ati yarakwiye gutanga akarorero ukavuga ati none twe tuko turajuragurika tuvuga ugaruka turabire kwande akarorero keza umuntu ashobora kuvuga ati murakoresha ibiha di bien ukaronde ukamubura rero ugaruka ni urwaho rwo gushyira amaguru hasi tukaraba by'ukuri umunyepolitike tukaraba indongo ati uyu muntu imyaka indwi azuba dushikanye ahantu hateye ubwoba azuba dushikanye ahantu twari bwashike ntiturabe ntitugire ibishobisho byo kuvuga ngo reka nkore wanaka kubera dupfane ikintu n'ubwo mudapfane ikintu arashaka kugushikana ahantu wowe utari wizeye
yego me Lionel mwihweje imigambi y'abanyapolitike bariko bahiganwa bariko barashikiriza muri iki gihe ikintu usaba umunyapolitike wese muri abo banyapolitike indwi azotsinda amatora imigambi irashe yihutirwa yurangura mu minsi ya mbere mu mezi ya mbere ku bwanyu ku giti cy'ugwaruka ni hiye
je icyo nubwira abo banyapolitike bariko barahiganwa by'ukuri barafite akazi kenshi umunyapolitike wese azi ko azotsinda akaba umukuru w'igihugu afite akazi katagira uko kangana kuko turi novuga yuko asize umushike niko no bivuga mu kirundi asize umukuru w'igihugu atorangiza mu kwezi k'umunani asize umushike kuko ugerageje kuraba mu by'ubutunzi ugerageje kuraba mu by'agatika kazi na muntu ugerageje kuraba mu by'imigenderanire n'andi makungu aho hantu novuga yuko hose hajagajaga nta kintu na kimwe asize cyubatse kuko murazi yuko na nyakubahwa umukuru w'igihugu ahejeje ikiringo murazi yuko ni imyaka itanu ayihejeje adasohotse igihugu kandi twebwe mu kirundi bavuga yuko mu Burundi umukuru w'igihugu ari Shebarundi tukaba tuzi yuko igihe umaze kubona umupapa mu rugo amaze umwaka adasohoka imyaka adasohoka cyo kuri urugo rurapfa mu gihe hataba hariho umumama ahagararira rero urugo rero nicyo navuga ibintu byerekeye iby'agatika kazi na muntu iby'imigenderanire n'andi makungu ni ukuvuga yuko umukuru w'igihugu azoba hagiye azoba afite akazi kenshi cyane kuko mu by'ubutunzi murabona yuko idolari no mu kigo cy'ubutunzi ibihumbi bitatu by'ubutunzi birajegajega afite akazi kenshi cyane mu by'imigenderanire n'andi makungu afite akazi kenshi cyane ku buryo nakore ariko yiyamamaza mugabo yiyumvira yuko igihugu ahantu kiri ko atari hazoguma gishyize aho hantu kuko no munsi abarundi turi ahantu hatameze neza mu byerekeye mu by'ubutunzi cyane urwaruka naho urazi mu by'ubutunzi igihugu cyifashe nabi mu by'ubutunzi n'urwaruka nta muntu n'umwe adashikirirwa uca usanga n'akazi urwaruka turi mu ibarabara ni ibintu uca usanga bigoye cyane ngaha mu gihugu cyacu Burundi
jado ni nziza imigambi irashe yihutirwa musaba umutetsi wese muri abo bategetsi indwi azogira amahirwe agatsinda amatora ibintu mwifuza ko yorangura mu mezi ya mbere n'ibi
yego murakoze imigambi imwe y'imwe mbona yaragambuwe yarangurwa mugabo imwe na imwe nibaza ko bobandanyiriza ko ni kwigisha education rwaruka rukigishwa siyanse ubundi tugiye kujya turi muri quatrième génération industrielle kandi urwo rwaruka nirwo ruzotambura ibyo bintu kugira ngo natwe muri afurika nasha zoza ka afurika natwe tuzoje ku mbuga ku isi yose natwe tugire twerekana education rero hanyuma turonke rwaruka rukanka akazi ndashimira muri urwo rugo mugenzi wanjye avuze ko nta kintu kinini ngo cyashyizwe ku mugabo mu minsi yose barashyizeho banki y'urwaruka ishobora kuronka inguzanyo cyangwa bafite imigambi ishobora kurambira imigambi yayo bakaronka ingurane cyangwa n'ibindi bikorwa by'iterambere hariho utwigoro twinshi mubice bitandukanye by'igihugu two gushyira urwaruka mu makoperative ibyo nyine byiza biri kuza kuri abantu mu ibarabara mu marigara aho utwigoro twinshi kuko turaba none umugenzi wanjye niyo avuga ngo nta bintu byabaye nta biriko biraba ngo hari ibintu byinshi byabaye kandi ifo ko tuza turavuga niko iyo bari mu bintu byose ngo ni bibi ngo dore ifo ko tuvugishe ukuri kongerera akazi kwigisha urwaruka gukunda igihugu kwiga kubigisha mu mayunivesite amashuri siyanse imyuga bakajya mu makoperative ni ibintu bizotuma urwaruka rwacu
rutera
imbere natwe tukajya ku isi nk'abandi
jado nk'uko jado ni nziza nk'uko mwabivuze imyiyamamazo iri kwiyabandanya ibibazo bihambaye cyane rwose gushika ubu ntibiribonekeza turetse hirya no hino aho wumva rwaruka rutara mu mitwe nashaka ndabaze niba mubona ko demokarasi imaze gutsimbatara ku buryo mu gihe umwe muri abo banyapolitike ndwi azotsinda ayo matora atandiyane zizohaba nk'abanyapolitike boca batangura ibyama byashitse cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere indiyane za politike murafite kwizera ko ivyo bitazoshika mu Burundi muri iki gihe
rwaruka rwajuragiye rukajya mu makandi mu nzira muri Tanzania muri Congo mu Rwanda nibaza ko urwaruka runezerewe nibaza ariko rwaronka isomo nibaza ariko iryo somo rwaronkeye mu myaka yahera ariko ziko ratuma witwara neza uko baziko imahama cyane ni Tanzania aho bagiye abantu batamerewe neza nibaza ko ku video rero ugwaruka gutuma ituma kwenye somo baronse witwara neza gusumba yandi kiza rero ko muri amatora hatabonetse umunyapolitika bashushe imitwe nk'abo twagiye turaronka baba inyoyabwenge bakabateza n'inyoyabwenge hatabonetse umunyapolitike nk'uko abashushe imitwe nibaza ko bazobananya nitwara neza genda afite icyizere ko izobandanya bigenda neza n'amatora akagenda neza
Lionela ndayizeye namwe ku kizero umuntu agafite mwihweje ibikorwa biri kurangurwa muri iki gihe twavuga gushika mu mutekano keretse nk'uko twabivuze hirya no hino aho usanga imirwi y'abasore itara mu mitwe murizeye ko demokrasi iri kwirasimbatara ku buryo umwe igihe umwe mu banyapolitiki azotsinda atangiyane za politiki zohaba
ego Frederic cyo uko ndabibona ati kuri urabona yuko cyo mwitero ndawufise umwitero ndawufise nje nakwijana kukugerageje kuraba abanyapolitiki kumi na bakora higanwa ugerageje kuraba imvugo zivugwa hirya no hino nakubwiye yuko muno munsi tuvugana ubona yuko abanyagihugu bashwaye amabarabara bagenda bitaba umukandida wabo by'ukuri nyamukuru ahantu hanini ya umuntu aguma avuga ni ku banyepolitiki ari abanyepolitiki rero ikintu cya demokarasi batagomba kucerekwa batakibona igihe rero abanyepolitiki batakibona kuko gutsindwa n'ibintu biba ibintu bisanzwe abanyepolitike abo bakandida bariko barahiganwa umwe wese uno munsi yishyire mu mutima wiwe yuko ashobora gutsinda shanga ashobora gutsindwa kuko ntibazi ibiri mu banyagihugu bajya abanyagihugu barabahamagara bakabona yuko ari shule iri imbere yabo yuzuye mugabo ntibazi kiri mu mutima yabo hama iso yuko novuga inzego urwego rwo ariko rwose rwitunganya aho bagaze rugahagarara impartial rugahagarara impartial rero novuga yuko cyane cyane uno munsi novuga umuntu useni ufise akazi kenshi cyane bawujejwe amabanga akomeye cyane kuko bateza kumenya yuko kawo igihugu kizojamo seni izo ifite mu ruhara niba tigura amatora nabi ibibazo bikaba mu gihugu bamenye yuko seni izo ifite mu ruhara niba tigura amatora nabi abo abanyepolitiki bo bagaragara bakiyamamaza hama abanyepolitiki hama muri seni hakaba ibibazo bamenye yuko seni itegereza kubibazwa ifo yuko igihugu cyari cyo igihugu cy'u Burundi gitegereza kuba gifite icyo ingingo ngende kwako mu mpande zose zose abasirikare bagakora
kabo
gucungira imbibi ama abapolisi bagakora akazi kabo guhagarara hagati kuko ndabibona yuko abantu benshi baba bari abapolisi niho baba bari bagahagarara hagati kubwira abanyagihugu bonyine baca urubanza kuko harageze igihe uno munsi abanyagihugu baronka valeur nubwo abanyagihugu batora mu myanya politiki bakaca bagenda bakigira ubu baragarutse abanyagihugu rero niba bivaliwe hama abanyagihugu bonyine baca urubanza n'indongozi zazo zo batwara imyaka ijwi
Lionela amatora nk'uko turi kutabivuga muri iki gihe abaye mu gihe abarundi batari bake bari hanze nk'uko Jadon zizabivuze baba makampi impunzi eka abanyapolitiki batari bake bahungiye mu bihugu byo hanze icyo ni gishobora kuba ari agatosi kuri ayo matora asa n'ariko atunganywa neza Lionela
ego no kuko yuko ni nagatosi mu gihe leta imyaka itanu iheze ivuga yuko ibintu bimeze neza umutekano kuri teritwari z'igihugu zuzuye yuko atangurane n'imihari mugabo uzi yuko hari abahunze bari mu gihugu ni ya leta mvuga kuko leta n'umubyeyi igihe uvuze abantu bakubajije ati mbega ufise abana bakwiye ukavuga ngo yego abana banje barakwiye bose ko atangurane mugabo uzi yuko hari uryamye mu bihuru ajyamye hariya yitumye ukavuga yuko abana bawe bose bakwiye uba hariho uba uri umubyeyi uri irresponsable mu bisanzwe leta by'ukuri hariho byishe yarakoze n'ibi bintu by'ukumva yuko hari abanyagihugu bakijyanye mu makambi y'imbunda mu Rwanda muri Tanzania n'ibintu yari ikwiye gukoresha ingufu ukavuga ati nisho yuko dukoresha ingufu duhabwe n'amategeko tukagira ngo byose
ariko leta yateye akamu bashoboye guhunguka ngo bahuguke
leta gutera kamone kimwe kuja ku radio Federice Bundi kituka kugacini mu bunguke mugaba hari ico bita icumanza gukora kujya ujya mu nzu yahunze SK wa mutekere yiki wagiye mu kambi y'impunzi umuzani yiki hariho ikintu igihe u Rwanda rwari mu kibazo gikomeye cyane cy'abantu bari barahunze hariho programme bari bashyizeho bagitwa ngo come and see. Iyo programme yari nziza cyane no kuvuga iki igihe uko bahungura abantu batahe hariho ibi icyo no kuvuga ibyo ibikurikira ibyo jambo buvuze uragenda ukabasigurira bagataha bakaza bakaraba ubishoboye agasubira inyuma akabwira n'abandi kuko
bikona
ku nguvu kuko n'ubwo kandi nta diplomasi ukoresha kuvuga ni kimwe mugabo impunzi nanye igarutse ikatanga ikabwirwa amajambo iture icyo usubirayo kuko murabyuka ari bahunze mu nyuma barasubirayo aho leta hose yagiye ikegakiga mu bintu byerekeye gutahukana impunzi.
Jado ni nziza icyo kibazo mwebwe mu kivuga ku iki
icyo kibazo yewe cy'impunzi navuga ko ubundi hari ibintu bimeze neza rwose kuko amatora y'ibihumbi 2015 yabaye mu gihumbi kubera ibihuha bumva by'abantu batandukanye bayafite inomero zabo impunzi zariko zirahunga igihugu zigenda muri Tanzania mu Rwanda n'ahandi icyo gihe ibintu byari bimeze neza mugabo ubundi amatora agiye kuba mu gihe hari umwizero impunzi muri Tanzania nyinshi ziriko zirahunguka kiba ko nta kintu kiba cyarakoze izo mpunzi zose zahungutse bazima ibintu bene bimeze usanga abantu bavuga abantu basohoka mu bwabo abenshi kubera imbo zitandukanye zabo bafise niberekana abarundi bahungutse nyine bangana abarundi bahungutse benshi bo muri za Tanzania yego haracyari abarundi bakiri hanze mu Rwanda n'ahandi mugabo twizera ko nabo bishobora kubatoza ikibazo cy'umutekano bahunze leta y'ubushikiranganji bwaragiye muri za Tanzania n'ahandi kubasigurira kandi ukabereka ko umutekano muke bavuga ko bari bahunze ko mu bisanzwe icyo kibazo cyari
ikibazo
ko cyari ikibazo cya politike b'abanyepolitike bagumura abantu babaha ibiyobyabwenge n'ibindi nibaza ko ubunye turi muri situation itandukanye rwose yari muri 2015 ubu abanyeimpunzi nyinshi zarahunguka amatora agiye kuba njye abarundi benshi bariko barahunguka
kubera ikiza cya corona cyateye ku isi hose nk'uko na leta y'u Burundi yabivuze yavuze ko idashobora gutunganya amatora ku barundi baba mu bihugu byo mu mahanga namwe aho muri ntimuzoshobora gutora ayo makuru mwayo kirirutse
ni binezereye bose mugabo tubatahura ko ikiza ubunyanganda cya corona ikigo kiri cy'abantu benshi rwose ku isi twe turashimira Imana ko ntacyo twatanze rwose kugira ngo twebwe tube tutarashikiriye nk'uko ibindi bihugu byatsindikaye nibaza rero ko abarundi baba hanze twogerageza tugatahura igituma senyi yahisemo kubwira abarundi baba hanze ko tutoyamara ayo matora kuko nibaza ko byari kuyigora ko mu gihe nta situation nta muzima kugira ngo ayo makarte azoze nta mbyege ziriko zirasohoka igihugu mu bijyana none byari kugorana nibaza rero ko turabitahura dusabye n'abanangira nze abarundi baba hanze ko batoshapura cyane ngo babe gikwaje ahubwo ko bandanya ibyo byiza imigambi yabo bakabaza imibiza bari ku mitumba i Burundi ko twe turafite amafamiliya ari ku mitumba mu maprovinsi atandukanye twarimiriza ingeso twari gutora ibyumviro twari gushyigikira tukabahamagarira bakabandanya bakumbatira batazanura ya demokarasi nibaza ko turafite uruhara tubwira kubandanya dukora mu Burundi bitewe n'ibihugu turimo bifite demokrasi
yubatse neza. Lionel mwebwe
yose tutazotora mugabo turafite akazi tubwiza kubandanya gukora mu Burundi.
Lionel mwebwe muri mu gihugu aho ubushyanjejwe imigendanire utangaje ayo makuru ko abarundi babahanze batazotora, mwabyakiriye gute mwebwe abari mu gihugu hagati?
Ego igihe ubushyanjanje bitangaje cyo twarabyakiriye kandi wumva birumvikana kuko no muri ibyo bihugu botoreyemo n'ababo ntibasohoka, urumva biragoye yuko umwetanje nawe yosohoka ngo agiye gutora. Urumva igihe abantu bugaraniwe mu mazu, amaleta yagiye arafata ingingo zo kugarana abantu mu mazu, urumva ko bigoye yuko bavuze yuko abantu bugaraniwe mu mazu ntibacangura, bavuga yuko umuntu uwo ari we wese aba muri icyo gihugu yugaranye. Urumva yuko leta itari kucayinge nta leta ari kugenda kugira ati tugare abavi wacu ngaho bafite amatora ngobazi ko igihugu cyari cyo cyose cyitunganya. Urumva ko byari bigoye kugira abashe gutunganya amatora muri ibyo bihugu. Iyo ni ibintu bitahuretse cyane. Mugabo ndizera yuko ibwabye seni n'abarundi bari ngaha mu gihugu nibatunganya amatora, ndazi yuko badashobora kurepresenta nabo bantu bari mu mahanga bakavuga ati ibyava mu matora ni ibi. Mu gihe amatora by'ukuri bo yahagararira abagabo n'ijunja n'ijambo bakayahagararira by'ukuri bakagomba bakabogora igihugu, kuko kubogora igihugu bizohera muri amatora. Ni iyo faze tugezemo y'amatora niho bavuga ati uhagarariye igihugu kugira bashobore kugifasha, kuko uwari we wese yahawe akazi muri iby'amatora ashobora gufasha igihugu uko ariko kose, yaba umusirikare, yaba umupolisi, yaba abari muri steni, aba observateur, aba mandatire politike, bari bo bose bashobora guhagararira igihugu by'ukuri bagafasha igihugu kugira ngo igihugu gishobore
gukomeza
mu myaka iri kuko imyaka iri kuri myinshi cyane.
Jado nziza mwihweje ika amasanamu acha ku mbuga ngurukana bumenyi ika namakuru mwumva mu Burundi cyane cyane y'abanyapolitike indwi bose bari kwarahiganwa mubona ko mu Burundi hari yakwiye kuba imigambwe irenga indwi mu gihugu kirimo abantu barenga gatoyi miliyoni cumi gusa.
Imigambwe iri Burundi iri mu Burundi uko ingana kose otro twafirukira ibyumviro bitandukanye biriya byerekana kuganje uburambe bwa demokrasi ku butandukane bw'abantu ibyumviro bitandukanye. Nubwo usanga mu bisanzwe ata byinshi rwose bitandukanye uretse gukritika guza mucya ntiyakoze ujya imigambo myinshi mu bisanzwe muri opozisiyo nta bintu byinshi bishasha icyazana, aho gusanga benshi gusa bariko batuma agatoki ijya ntiyakoze ijya ntiyahoze. Ubwo imigambwe demokarasi irayemera imigambwe muri patisme imigambwe myinshi ibyumviro bitandukanye nibaza ko nta ngorane nyinshi urabona ko icyari umunani nka kira Burundi kopa ni mugabo ubwinshi bw'imigambi jimbora ntamborane ndabubonamo upfa gusa ko kuja bashyikiriza ibyiyumviro biteza imbere Burundi n'abarundi.
Lionel ndayizeye imigambwe indwi iri kwihiganwa muri aya matora. Tukaba tuzi ko igitigiri cy'imigambwe nka yose irenga 30 mu Burundi hakwiye gukorwa iki mu matora zo kwikira kugira ngo igihugu kimwe abanyagihugu batarenga cyane rwose miliyoni 10 kigire imigambwe iri kuru ku gitigiri cyumvikana nk'uko tubibona ahandi hose muri Amerika abanyagihugu ni amamiliyoni n'amamiliyoni amajana n'amajana, ariko usanga hari imigambwe ikomeye ibiri gusa hari ikintu cyakorwa kugira ngo habe imigambwe itari umurengera wayo.
Ego Federico ukuno mvuga by'ukuri ni ibintu bitwengene cyane kugira ngo tukurabe imigambwe ni demokrasi niko babivuga. Ego n'uburenganzira kugira imigambwe myinshi mugabo ahantu ho mu Burundi urabona yuko by'ukuri hariho abantu bavuga yuko bafashe umugambwe yuko ariho kugira uburaro n'uburamuko kugira aho baragize imigambwe ishapindi kugira ngo ayiko ibyo urabona nk'akarero n'imigambwe ni uvuga yuko yari yagerageje kugira impakti mu matora y'ibihumbi 2020 urabona yuko imwe yagiye irasida
yivuga twese tuzotora naka atabanyanyi banje bazotora naka mugabo byukuru kabona yuko niza cyane kurusha mugabo urabona yuko hari abanyi politiki bamwe bamwe bishije mu mutwe yuko ninagira umugambwe niho nzotunga hari abantu babona yuko kugira umugambwe ariho bakuru buraro n'uburamuko ari nacyo bitunga ubona yuko ubayistafuranwa ubu barayakana imigambwe imwe barayimanyagura mu bipande ari nacyo bituma no kugira yuko atakamaro ko kugira imigambwe myinshi igambwe guca cyo Burundi aha mu Burundi hari miliyoni irenga gatoyi cyanje gishika miliyoni 12 z'abanyagihugu aho iyo miliyoni 12 urumva yuko hari imigambwe 40 iyo migambwe 40 nta n'umusi warimwe hari abamatora muri yose participate ahubwo naya migambwe yari kugubu ira baragikaburana ugasanga bamwe bavuze mu tugiye kwa banaka na karorero ntanga n'ibintu bibera ku mugaragaro n'ibintu biri kubera muri itona mutwe tuzotora naka murasuzotora naka nasuzotora naka urabona yuko nubwo ari nka vidike abanyepolitike bafise bavuga ati jewe nogira abantu 200 ntavugira ku irade ko nzotora naka naka petete ni yaje imbere azonyibuka be direction hagira ikintu ariko arwanira Federici ariko arwanira inda zabo ari nacyo gituma abanyagihugu bomera amagambo abanyagihugu bakaraba by'ukuri abanyepolitike bazobakura mu bukene buba barimo no munsi bakavuga ati kuza mu banyepolitike byo dushikana hajya nta n'ikindi kintu imigambwe myinshi ibereyeho atari ukugaburana amanyama niko nuzuga ngo bimwe by'amagabura nyama nacyo gituma ubona imigambwe myinshi yagira abaho mu Burundi n'ahandi nta projet de société bari bafite meza kurusha iyindi migambwe imigambwe myinshi yari ikwiye kubaho aha mu Burundi ariko ikwiye kubaho imigambwe mikeya ibaho abanyagihugu kuko abarundi ni bamwe hama umwe sakaja muri mu mugambwe wumva ufite imigabo n'imigambi gishobora kumunezera cyane imunyura kugira ashobore gushaka kwiterambere riramo
yego me ikibazo cy'abapfasoni usanga batari eka muri izo bibanza bikomakoze bya politike mu Burundi nibaza ko umukandidate ueka umunyapolitike yoba ariko aritoza ku gitsina cy'umufasoni yoba ari nk'umwe ivyo biva kuki mushya ntahe Jado nziza
ego murakoze icyo kibazo mugabo ntabishobora kubisimagira nunganire kugenzanje ko birateye isoni ego ese ni iremerera imigambwe kuzana ko bitewe n'uko n'amabwiriza yayo mugabo hari ibindi bintu usanga biteye isoni basanga umugambwe urimo umugore n'umugabo n'abakuze nka bangahe ibisanga baje kumva inzu z'amaronko n'ibindi bibazo ugasanga nta migambi bazoshikira abanyagihugu aho rero nicyo gituma abarundi bariko barabona baba babibona nibaza ko aribo bazodesida bakavuga ati umugambi n'uyu udushikana ahantu hameze neza ku migambi myiza y'iterambere n'ibindi bindi bibaza ko imigambi tugambe nko duto duto vraiment dukwiye kutwirinda tukaraba ko afite intumbero atari intumbero yo kugabura nyama hanyuma kuri icyo kibazo nibyo umukenyezi arafite uruhara mu iterambere ry'u Burundi ibihugu byinshi ku isi yamaze kubona uruhara mu iterambere umukenyezi afise mu iterambere ry'u Burundi kandi nibaza ko n'abategetsi benshi bariko barabibona ku buryo inzego nyinshi bagerageza ibiharuro ntibiragenda neza mu maminisiteri menshi cyangwa mu ahantu henshi mugabo nibaza ko ariko bagira hanyuma kubona ata mukenyezi aba bariko barasimbuka ngo baharanire ikintu kinyikije nibaza ko biva ku mboza kahise noe tradition nibaza ko biva guhinduka hari abakinyizi benshi bibaza ko petete umwanya wabo ari mu gikoni nibaza ko haracyakeneye mobilisation education natwe abagabo tukagerageza kubafasha kuko iterambere ni irya twese abagabo bamwe bamwe bagahinduka mugabo tukibagiye akarana kacu k'u Burundi mwita kamenya kiwanza chiyue mungawo siya tenema mungore mkenyezi alafisi kiwanza jambayi mkirambele
niko
imili zako umanika ukuboko yejuru na woga za participa mwini demokrasi
ego me Lionel Ndayizeye ico gikorwa cimiye amamazo eka abanyapolitiki bazokwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu eka baje nama nayo bashinga amateka higanje bucane gose abagabo ico kibazo mu kibona gute
ego ni kibazo leta yagerageje gutangira icumbi 30% mugabo urazi migani yuko bavuga yuko sinzi ndihenze bavuga ngo nta nkuko kazi bika ngo ushake zihari ni ya migani yose usanga twara
iyo si migani ya kera
ya fonda ni migani ya kera bien sûr ndiko ndavuga usanga ari hahandi twabaye tike ugasanga ni hahandi nyine tukiri ugasanga twimo mu bintu bya kera ugasanga umugore hari ahantu hamwe hamwe adashika mugabo kandi novuga yuko kugira abakenyezi bashuke ku rugero rwo hejuru hariho cyo leta iteza kwankuraje abo bakenyezi hari cyo leta itegeza gukora ikintu cyose ngo mvuga leta kuko umukenyezi ntavumbuka umukenyezi avumbutse wenyine leta itamushyigikiye ntahashika rero leta ibishoboye irashaka kubatirika twankuraje abakenyezi nabo nyine mu nzego bitoze ikabasapotinga ikabafasha nubwo mu buryo materiere mu buryo ikabagira amapromotion niko nubivuga kugira na babandi bari bakinye bari babandi binegeje kuko hari abakenyezi novuga bashoboye hari abakenyezi novuga bari eno camp bashoboye no kurwanya ubuzi igihugu bagahagarara mbere kurusha n'abagabo mugabo bakenyezi ntibashobora kuronka aho bavugira kubera abo bagabo nabo baba bashanje amababa aho bari urumva yuko bakaraba gushamirana n'abagabo bakaraba kwirande ko usanga bari ibyo bacoboye bari ibyo bashikiriye ari nacyo kubera leta ikabahaye tubahiye supasi ikwiye nabo bacabagerageza gufungura ibyo bashoboye bakaja mu nzego zibayabaye ugasanga nayo za porcentaje 30% zishika irabyibemerera ku maradiyo ikabyibemerera mu nyandiko ubwo usanga ntibashitse hahandi kubera leta itabahaye akajya gakwiye kubera bashoboye gushika aho hantu
ego me mungu sozera kihiganiro jado leviza na shaka ndawaze ikamu tirakamu abanyapolitika cyane cyane abariko barahiganwa nkuko muyizi iyo eka ahiganwa benshi hagatsinda umwe mu gihe hotsinda hazotsinda umunyapolitika umwe ikintu mwubwira abanyapolitika muri rusange bose bariko baritoza igihe nyuma y'amatora seni izotangariza umukandida umunyapolitika umwe azoba yatsinze wari umugambwe wari wose ikintu mutanga kimeze nk'impanuro ku banyapolitike dikiye kugira ngo mu Burundi hazobandanye hari umutekano
murakoze cyane niwe icyo nohanura nuko ukuri kongimere uko abanyapolitike bari imbere bariko baryamamaza ushyira imbere ukuri nubashyire ku kinyoma ikinyoma tubwira ngo usanga barondere abanywanyi kugira ngo baduze kwabe ibintu nk'ibi kuko ubashyira ku kinyoma icyo kinyoma kizosambuka nibaza rero ko bokurikira ukuri bakigisha ibihari bakirinda ibintu by'imigumuko kugumura abantu babwira idahari cyangwa babwira ngo kujya navuze ngo umugambi ntiwakoze ibi umugambi ntiwakoze ibi n'ibi ahubwo bakigisha imigambi yashe y'abanyagihugu iterambere y'abanyagihugu mu butunzi mu burimyi mu ndero mu mahinguriro ngene iyo migambi bakarora itunganya atari ugutuma gatoki ku bandi ngo umugambi ntiwakoze ibi imyaka yose maze ngo ntiwakoze ibi nawe ibaza ko boshyira imbere imigambi yabo kandi bagashyira imbere ukuri kuko babandanye bigisha ikinyoma nkuko abenshi usanga bariko barayibwira ngo baronke amatora
hanyuma jadoni nziza nyuma y'amatora impanuro nziza bimaze gutangariza ibyavuye mu matora
jyewe icyo mbona kandi icyo nibaza nuko nemera nuko uko izotangaza amatora bamagura n'abanye yagatsinda umwe uko amatora uko azoba yagenze kose nibaza ko uzo yaratsinze zaratsindiye abarundi bose azohatsinze hatsinze Burundi n'abarundi nibaza ko uzo yaratsinze azobye anwanyi niwe akabashira ku mustari hanyuma urundi kabandanya tutekanye nuko muri imyaka ikiri neza twatuye umutekano
Liyodele ndaizaye impanuro muha umunyapolitika azosinda amatora azoba yatsinze amatora eka umunyapolitika abanyapolitike bazoba bayatsinzwe kuko azotsinda umwe muri bo
ego murakoze cyane gusoza no vuga yuko gwagasoni yakunda kuvuga ngo ubutigo burageze abanyapolitike bakora higanwa n'abanyapolitike ndwi ntihenze umwe wese nashire mu mutwe ashobora gutsinda cange agatsindwa umwe ari imbere y'abanyagihugu nabivuze nta badasabana yabyaye abahereza imipira akabahereza amadrapo mugabo ntababone icyo bafite mu mutima nibabone yuko bashyikiriza imigabo n'imigambi bafitiye abanyagihugu mugabo zibashyire mu mutwe ko batsinze kuko hazogira igihe abanyagihugu bagenda kwitorera uwo bumvise imigabo n'imigambi nyura kurusha ubundi rero abanyapolitike nibashyire mu mutwe ko batsinze ahubwo nibashyire mu mutwe ko bari kubarahiganwa ntibaguma bavuga ngo jewe naheze igihe nari narabyumvise ko ari jewe ntibaguma babahinda ati nari narabyumvise ko ari jewe ubu ni urukino rukibandanya yuko gutanga imigabo n'imigambi bidasigura ko butsinze abanyapolitiki bose babishyire mu mutwe kuko umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda umaze gushyira mu mutima iwawe yuko wamaze gutsinda hama epfo ukazotsindwa ugira ikibazo kirutije hahandi uko wari ubyibaza rero abanyapolitike ntibumve yuko atari ugushinata uzoba atsinze azoba afite akazi kenshi cyane azokorera abanyagihugu akazi kenshi cyane by'ukuri azokorera abanyagihugu tugendera mu ndege tugendera mu miduga myiza tukorona iyo security ikwiye mugabo yumva atijewe ngira nkorere abanyagihugu by'ukuri bikwiye kuko akazi karahari abanyagihugu ibyo bategeza gukorerwa ni byinshi cyane kuri abo banyepolitike bari kubarahiganwa rero abo banyepolitike ntibashyire mu mutwe by'ukuri ko atari ukugomba guhindura gusa bisanzwe ngo yitwe umukuru w'igihugu ngo ashyirwe kuri karendere cyangwa ashyirwe kuri lisite kuri abaye umukuru w'igihugu mugabo yumve yuko abanyagihugu bafite icyo bategeza gukorerwa kandi gikomeye cyane abanyepolitike nibajye hamwe bigishe abanyagihugu mu butandukane bwabo mugabo bumve yuko ari inshingano bagomba gushikana igihugu aho n'umunsi kiri kigomba gushika imbere nibarabire mu bihugu by'iduhane mbere ibihugu byo mu karere nitwe turi inyuma kurusha ibindi bihugu byo muri kano karere ubu no munsi ni ukuvuga mu bya demokarasi cyangwa ucuravuga kuvuga ngo dusigaye turutwa na kongo ikintu cerekeye demokarasi kandi kongo ari igihugu cyahora cubaha uburundi kuva kera baraba ikintu cya demokarasi babona ati by'ukuri uvuga ko yatsinze reka nanjye ndamukeze hamara seni nayo ihagarare bwumva ihagarare by'ukuri ibyo abanyagihugu bazoba bazahabona kuko nagenda kubwira yuko umunyagihugu uwo ari we wese uno munsi turafisha akazi umunyagihugu wese si umunyagihugu muri CNDD si umunyagihugu muri CNL si umunyagihugu muri IPRONA cyangwa muri SODEWO umunyagihugu uno munsi arafisha akazi ko gucungera amatora no kuraba abazobyonga kugira ngo amatora ntiyononekare rero ntihagarare igihugu kuko uno munsi bahawe akazi kubera bashobore guhagararira igihugu kugira bashobore gutanga novuga inzego zivuye mu matora abanyagihugu bonyine bishimiye ku buryo abantu bazokuma amashyi nta matora yabaye mu 2025
Geneda akamu umutera abarundi muri rusange muri iki gihe ikiza cya corona kigeramiye isi yose
ego akamu notera abarundi bose notangura gutera abanyepolitiki bari kora bahamagarira abo bantu muri propagande nuko bukurikiza novuga impanuro zitangwa n'ubushikanganji bw'amagara y'abantu ibintu barazi ibimenyetso ukungene ijya ndwara ukungene yifata no kumira umuntu yokwikingira n'ibintu by'ukuri nta muntu n'umwe aho n'utumva n'uca n'utabona aramaze kumva ibirambo ukungene umuntu yokwikingira rero abarundi umwe wese ku gihugu ciwe nabe umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rugo abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ku kazi abe umushikiranganji w'amagara y'abantu ahantu hariho hose abari bibarindire yuko leta ivuga aho ariko umuntu uwo ari we wese yafate responsibility.
Lionel Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika kugira ngo muganire ku bibazo nkora mutima aserekeye Burundi cyane cyane muri iki gihe cy'inyamamazo n'amatora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu. Turagushimiye nawe Mushenahe Jadon nziza ku kanya watoye kugira ngo tuganire ku bibazo by'u Burundi, ibibazo by'inkora mutima muri iki gihe abarundi biteguye amatora. Turashimiye namwe nshuti mwese mwateze amatwi ikiganiro muri Sanga. Turabatia kamo mubandanye tumubiriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika. Mwakoze. Radio Ijwi ry'Amerika isamirana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.